mwibukira ko ningenye yabaye umugabo w'icunja mu gufasha kugira ngo ibiganiro abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo irarusha bishoboye gutera intambwe iboneka intambwe igira icishiseko kuko utazi yuko inyuma y'urupfu rwa Nyerere abantu bibaza bati mbega nindazomusubirira kuko abarundi uko bameze uko bagoye washaka gutera intambwe aho rero havugiwe ita rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanga abatari bake ugiye kuraba General Ndadanze n'uwitabo canje nize mu Gifaransa de Demokratikeje mugabo rero aho Mandela nyine aziye byarerekanye yuko afite icunja rikomeye cane byafashije izo poteza kuyo kuzitera imbere ubwa mbere hoho igihe yazaga mu Burundi ubwa mbere nta handi yashatse guca atari kumirimba agenda kuraba igeze abanyororo bariho abanyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imboneza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje kuko yababwiye ati sipode ngende mugira abantu umutima mu bantu mubafate kuriya icyo rero yongeye kukigaruka ko aje mu nama ashinga amateka nabo hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafite umutima kugira ngo ushobore kuba ushyira abantu mu nyororo kuriya je nabibonye aranavuga amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baca
ntibantunganye mwavuze icunja rafise mukaba muzi neza ko ubutari bwa mbere abarundi baje mu biganiro ariko bikaba taco vyavuyemwo hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nkuko wabivuze vyakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere ikintu mubona catumye wewe abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye nk'ibi
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturira ko ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza icya mbere ndibuka ni umunsi wo gushyira umukono ku masezerano y'Arusha byaragoranye nta utabizi hariho abatashaka gushyira umukono kuri ayo masezerano dutanguriye kurarumura igihugu Majoro Petero Buyoya je ndibuka Mandela ingenzi yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere y'abaturage b'abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ngaho baje mu biganiro mbere n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yari ari Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza ko kwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zimwe ziva mu Kirundi banyamake ziko zimwe bivuga batari gace na batanu ku ijana muzungu ba mwiganziye byose mu Burundi mutumvise abandi ndimo gukora hose yaryoheye bakabe nk'abatwenga kuko nabo nyene madarika ati ndabonye utwenze ndabonye utwenze mutubona ko muzungu kuri kandi bari batwenze uko banezerewe nuko bumvise avuze iryo jambo icyo ni ikintu namuboneye ko cyatumye mbere gushyira umukono kuri ayo masezerano byacengeye ubutaka bw'abakuru b'ibihugu bakiragira bati ntituhapfa tutaroza ayo masezerano
mu bindi bintu cyane cyane kwari ubungane bwa moko navuga abirabure n'abazungu eka n'ubungane hagati y'ibitsina tukaba turi kwa fasoni icyo gihe Arusha nabo nyine b'abarundikazi baronse uruhare ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganiro aho hoho muhabwa ku iki
oya niba baronse uruhare rwo mu gushikiriza aho bahagaze ahubwo kubera uko Mandela yabona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kupama biriho bitakiwa guca munsi abakigizi bashobora gutezwa ko barimo mu nzego ngurunguru z'igihugu inama ishinga amateka idabagenguza amateka na leta n'ahandi mu biganiro abakigizi ishize tuvuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati tukugira ngo n'ijambo ryacu ryumvikwe Mandela rero agafata kutuyabona koko ya mu gihugu ciwe gukora buri myaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza intara iwabo abirabure bacigizwa byatumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere
Perezida Silvestre Ntantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mahayi radiyo Ijwi ry'Amerika
murakoze.